indundi culture amakuru mu kirundi
baramukije mwebwe mese mubandanya gutega amatwi ibiganiro vya radio indundi culture hakaze mu makuru twabateguriye kuri no mugoroba w'igenekerezo rya ndwi ukwezi n'ukwindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu turi ku munsi wa mbere n'igihe ciza cumi na zibiri n'iminota cumi n'umunani aya makuru tuyahere kuri izi ngingo nkuru nkuru abantu 21 bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwahitanye abantu batandatu bagirijwe kuba barozi ku mutumba wa Gasarara muri komine Nyabirabi intara ya Bujumbura ku munsi wa mbere baburanishijwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bujumbura ku mugwa mukuru wa komine Nyabiraba bamwe mu bakoresha umurangurukana bumenyi canke muhora w'ishirahamwe ryo gutuma tumana ko amakuru limitere wari dogera iduzwa ry'ibiciro ryibonekeje kuva ku munsi wa gatandatu ku mutekero wa internet w'iryo shirahamwe aho umutekero w'ukwezi wahora ku bihumbi cumi na bitatu wadugijwe gushika ku bihumbi cumi n'umunani bamwe bakavuga ko uburyo buzohava butabakundira nyamushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro y'agati mu gihugu hasaba baburamatari baherutse kugenwa mu mabanga hamwe n'abanyamabanga ntarigayezwa nshingwabikorwa y'amakomine kumenya ko amabanga baherutse kuzezwa atarakaza ahubwo ko hari umuhamagaro babwirizwa kwitangira mu bijanye n'inkuru y'inkino turashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tuzakubabwira inkomoko y'urukino rw'umupira w'amaguru ano makuru mukomeye ashikirizwa na Jotamira Tuzi Fadere Mwinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Ruben Intwari
Radio Indundi Culture
nari mejeje kubabwira mu ncamake ya no makuru abakoresha umuhora w'ishirahamwe ryo gutuma tumana ko amakuru limitere bari dogera iduzwa ry'ibiciro ryibonekeje ku mutekero wa internet w'ukwezi aho umutekero wahora ku bihumbi cumi na bitatu wadugijwe gushika ku bihumbi cumi n'umunani bamenyesha ko badatahura impamvu y'iryo duzwa ry'ibiciro mu gihe n'umuhora wa internet utongerejwe umuvuduko kurikira bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baganiriye na bagenzi bacu
ibo buryo ko amafaranga ibihumbi bitanu yewe na twatugira y'ukwezi tukayigura ibihumbi cumi na bitatu ubwo baringije ko senkimire yose badugije ibyo biciro bigereye hose ni impamvu iyi n'iyi mubonye turazitonze mugoromba ntiko turoroherezwa
ntitwizi tuvyakira neza ko ubuzima murabona ko bubandanya muteye bugorana uburyo bwaho ngura ayo mamega nsimfungura gute nshingira ikiya kazi ngura ayo mamega nsimfungura gute nshingira ikiya kazi ka misi yose ibihumbi cumi n'umunani n'amafaranga menshi
biragoye hari abo bizokorohera n'abandi nyene abo batobato rero ntibitoborohe yumve ko batobato basa agashaka kuronka amahera yo kugura mame
kagahaze ko nigisoza naburahubwo bwose ubu ntiwe turiyumva none ko bayadugije ko nigisoza zimera gute amafaranga hanako nigisoza bagiye kuziduza nico kibazo ntiwe tutarane
kandi uburi sinzi nk'abandi nk'iyo amatara aciyitse kabisa hoho byose bice biyanga amakonekisiyo n'amarezo hari igihe adakora uterefonye umuntu kabisa hoho byose bice biyanga amakonekisiyo n'amarezo hari igihe adakora uterefonye umuntu ukamubura umubura umwanya nyine n'amatara yaga biragoye rwose
iki rwose aha botubwira impamvu badugije tukamenya impamvu badugije bitanu byose nyine bo duza bo duza makina cyane duza senkemire yose bo barabona bayaronka kandi bumva twibwe cyusanga twe turagwa mu mpora muri bimwe bimwe
yabo dugije bakagira konekisiyo nziza cyangwa ikintu cyose umuntu akoze kikaba akakironka neza naho cyozimba akamenya ndanja kugikoresha teguye nanjye mugabo naho bo witeguye gute bivuma bizira bahinga bashoboye ibintu byayo marezi bashoboye guha barundi bose konekisiyo imeze neza bace babishyira ku giciro abantu bose bashobora kugira nk'ubwo ibihumbi bitanu n'ibintu menshi cyane
abantu 21 bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwahitanye abantu batandatu bagirijwe kuba abarozi ku mutumba Gasarara komine Nyabirabi intara ya Bujumbura baburanishijwe kuri uyu wa mbere hari mu rubanza rw'ikibirira aho rwashashwemo sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bujumbura ku mugwa mukuru w'iyo ntara abo bagirijwe n'umushikiriza manza wa Republika ibyaha bitandukanye bivanye n'uruhara umwe wese yagize muri ubwo bwicanyi gushika muri kanyono kanya rero ubwo rubanza rukaba rukibandanya umushikiranganje mu byajeje harimo intwaro hagati mu gihugu asaba ababuramatari hamwe n'abanyamabanga ntayegayezo ashingwa ariko rw'abamakomine baherutse kugenwa mu mabanga kumenya ko amabanga baherutse kuzezwa atarakazi ahubwo ko ari umuhamagaro babwirizwa kwitangira Martino Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabishikirije kuri uyu wa mbere Munama yagiranye nabo hamwe na bamustanteri bari hubu tumukurikira
Nga rero mugenwe mu bihe bidasanzwe mu byerekeye urongozi bw'igihugu cyacu mugiye kubaha indongozi zisanzwe mugabo mugiye kwereka abarundi ishusho shasha y'intwaro mu Burundi kuko bidekanijwe n'amategeko n'amabwiriza umwe wese arabi ingene ahari uno munsi intara bagushikirije rumizero prize zabaye ku munsi wa gatanu ijya babahaye ibyo byiza birimo byose bibabere umushinga ibe fondasiyo yanyu kugira ibindi bizuma bikurikira umugabo cyancane ikijyanye n'amahoro n'umutekano ntidusubire bya bindi bahora bavuga ati gura matari n'uwaserukire umukuru w'igihugu mushamwumva neza ukungene bimeze nta gikorwa na kimwe kuvuga abenegihugu byanze ko batera imbere tuzobaza gura matari we wagiye nagomba ndabibutse kugira kandi ko amabanga abarindiriye atari akazi yumve neza abanyamabanga ashingwa bikorwa babura amatari amabanga barindiriye si akazi mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu twinjiye muri bishasha kandi mutanguranye nabyo tubiteze ko byinshi intango n'ibyo yama igora ariko ntankeka ko ubwira bwanyu ubukerebutsi ubwitonzi ubumenyi n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye
yakaba yari umushikiranganje mu byajeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu nawe umushikiranganje w'ikigaya cha leta Nestor Ntuye yakiriye Zarau Wandaline Kibwe aserukira Burundi mu rwego nshingwa ntwaro rw'ibanki y'isi yose kuri uyu wa mbere akaba asanzwe aserukira ibihugu 22 harimo n'igihugu cy'u Burundi mu kiyago bari kumwe n'ubundi bushikiranganje butandukanye bufise imigambi ishikirwa n'iyo banki bamweretse uko ibikorwa bimeze aho imigambi yose iri kirarangurwa igeze ngo nawe akaba yashimye ko bari ku rugero rwiza nk'uko umushikiranganje Nestor Ntuye yabananije abisigura muri uwo mubonano nyene umushikiranganje avuga ko banamubwiye n'iyindi migambi mishasha bashaka ko iba nk'isi yose yoshigikiramo u Burundi ngo kandi yavyemeye aho atanga akarorero k'umugambi wo kubaka urugomero rwo kuvomera imirima ruzokubakwa ku ruzi kajekero kazoshobora kuvomera imirima irenga ihegitari 3 ndetse ngo n'iyindi migambi ijanye n'ivy'inyubako iyo banki izoshigikira amashirahamwe y'igiswahili mu Burundi ngo arafise ikibazo cyo kubura uburyo bw'amafaranga ibyo bigatuma badashobora gushikana ururimi rw'igiswahili kure hashoboka hagati mu gihugu bivugwa na Emmanuel Ndayisaba serukira amashirahamwe yigisha iyi rurimi rw'igiswahili hano mu Burundi asaba leta ko yobashigikira tumukurikira
twebwe nka ma association igiswahili financierement ntidushigikirwa cyane cyane nico kintu kibuze kugira kwigishe dushike na hariya hahandi ruguru mu mitumba kwigishayo turafise abayizi igiswahili benshi turafise mu ma association abantu twahaye ama certificate twigishije barenga 200 kandi muri abo bantu twigishije bamwe nabigisha mu mashuri mato mato nayisumbuye benshi bize igiswahili bacize mu mashira hamwe iwacu ariko rero kubera abari umwe canke babiri biramugora kwideplansa ngo aja handi acigishe kugira aronke ukuntu yo kwigisha abantu benshi usanga ari kuri centre imwe hanyuma ari umwe bikamugora kuja handi rero uburyo niyo ntambamye nyamukuru tubona ngaha kugira igiswahili gishikire benshi ne leta rero turayisaba yuko yo dufasha ikaturaba hanyuma mu buryo cyane cyane kugira dushobore gushikana igiswahili kure aho bishoboka. Ururimi rw'igiswahili rugeze ku ntambwe ishimishije kino gihe muravye aho twavuye gushika ano masaha turafise abantu benshi baruvuga kera baruvuga binyegeje kubera bumva yuko ruteye isoni kandi nabo bararuhuzwa kuruvuga kubera mu mico na karanga y'ikirundi benshi bavuga ngo uvuze igiswahili ngo inka icipfa ariko ntivyari byo zari intambara z'indimi abakoloni bazanye kubuza kugira bavuze abantu bavuga igiswahili ko cotera imbere ariko ubu kigeze kure igiswahili kirakoreshwa uhereye mu mashure y'intango gushika muri kaminuza kandi saho gusa ahubwo igiswahili hiri kirateye imbere ku buryo abadandaza bose abantu benshi ugiye kuraba nka recherche yagizwe 2018 yerekanye yuko abantu benshi mu Burundi bavuga igiswahili giswahili kiza ubwa mbere gusumba ikirundi mu gukoresha indimi ngaha mu Burundi
Nayongo abakenyezi bo muri komine bubanze intara ya Bujumbura barashima ibikorwa vy'abaremesha kyago mu gufasha kugira ngo abakenyezi bijukire kwibarukira kwa muganga abakenyezi bagasigura ko abo baremesha kyago babakurikirana imbere hamwe n'inyuma yo kwibaruka mukanye sase aya makuru tuyabandarize mu bijanye n'inkuru y'inkino
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
Elle est bonne expiration! Oh, pas de pénalty ici!
Inkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tuvuga muri make ku rukino rw'umupira w'amaguru ukuntu rwavutse ku isi umushakashatsi muri urwo rukino akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi mu gisata cya IEPS avuga ko n'imbere y'ivuka rya Yezu ibisa n'urwo rukino vyari bihari ariko ko atamategeko abigenga amategeko abigenga hakaba yatanguriye mu gihugu c'Ubwongereza ido nido kuri no nkuru na Odilo Nkejimana
Urukino rw'umupira w'amaguru bivugwa ko ruri mu nkino za mbere zifise abakunzi batari bake ku isi amamoko yagwo avuga ko ari mu Bushinwa mu kinjana cya kabiri imbere y'uko Yezu Kristo avuka inyuma yo mu kinjana cya 12 inyuma y'ivuka rya Yezu Kristo hakaba hakurikiye ku mugabane wa Burayi ariko aho rukaba rutakinwa nk'uko rurubu nk'uko bishikirizwa na Alexandre Sibomana akora ubushakashatsi kuri urwo rukino akaba n'umwigisha mu gisata cigisha inkino muri kaminuza y'u Burundi
turabona yuko umupira w'amaguru watanguye kera nk'ubara abavuga yuko watanguye mu kinjana cha kabiri imbere yuko Yezu Kristo avuka mu gihugu c'Ubushinwa aho bakina ibintu bisa na football bavyita tsushu bica bitandukira muri Europe ico gihe naho yari mu kinjana cha 12 nyuma ya Yezu aho bakina ibintu bita sule
amategeka agenga ugorokino akaba yatorewe mu gihugu c'Ubwongereza mu myaka 1908 anahereye iby'inkino mpuza makungu mu mupira w'amaguru nk'uko abandanya bivuga
ni football tubona ubu yagiye kumera uko imeze bivanye no Bwongereza aho abanyeshure biga kuri kaminuza y'i Cambridge 1846 mu gushiraho amategeko mu Bwongereza rero gituma bavuga yuko ariho havukira ukino rw'umupira w'amaguru niho hatanguye kuba urukino mpuzamakungu rugufise amategeko tubona ubu rwahuje igihugu c'Ubwongereza n'igihugu ca Ecosse mu 1872
kugira atangure iby'igikombe c'isi byasabwe ko havukisha ishyirahamwe FIFA rijejwe iby'ugo rukino ku isi ryavukiye mu Faransa nk'uko Sibomana bishikiriza
abafaransa mu 1904 nabo baca batera indi ntambwe baca bashyiraho ikibita FIFA
igikombe c'isi mu mupira w'amaguru cya mbere kikaba cavuye kibera mu gihugu cya Irigwe ari naco cagitwaye mu mwaka 1930 ni ku mugabane wa Amerika ku mugabane wa Afrika Egiputa nico gihugu citabiye ubwa mbere ico gikombe c'isi mu mwaka 1934 bikaba vyatwaye imyaka hafi 36 kugira ikindi gihugu cya Afrika citabiri igikombe c'isi naca akaba ari Maroc nk'uko Sibomana bisigura
mu 1934 niho Afrika yagirwa amahigwe iraronka igihugu kimwe kija muri ico gikombe c'isi Egiputa byasavye yuko hahera imyaka 36 twasubiye kuronka igihugu cyo muri Afrika kija mu gikombe c'isi mu 1970 kaba cari igihugu ca Maroc
gushika ubu umugwi serukira gihugu mu mupira w'amaguru mu Burundi ukaba umaze kwitabira urukino mpuzamakungu rumwe rudende ubwo nago rwa ruhuzi y'ibihugu bya Afrika kane mu mwaka wa 2019 nayo kugoroka ino gwifashe mu Burundi nibyo tuzogaruka ko mu nkuru y'inkino izokurikira
Arakoze Odilon Hejimana kuyo mwino ya liyadu teguriye harina irangisha makuru tukaritwara teguriye. Ndashimiye mwebwe mwese Marimete Zabiri, shimire Kofi Olivier Bentwari yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Aya makuru murakomeye ashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugihe ibihe byiza.